mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe ya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi tuvugira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 nibice 3 mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi kuri no mugoroba w'umunsi wa gatatu muri studio 5 muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Thomas Kamilindi na makuru yo hirya no hino kwisi akurikirwa nayo mu karere k'ibiyaga bigari kandi mu ngingo z'ingenzi mu Burundi gukingira ihene n'intama bizatangira ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha.
Icyo twobwira borozi nuko umunsi abazobabwira ku mutumbi wabo icyo gikorwa kizobera bwo kwitaba bakazana ibitungo batunze by'imene n'intama.
Iyo ni imwe mu nkuru tubafitiye. Uyo ni Serge Nkurunziza, umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi, asaba aborozi kuzokwitaba isekeza ryo gucandanga ibitungwa. Ahandi naho HCR babajijwe n'ingingo ya Israel yo kuva mu masezerano yo kwimura abanyeritreya n'abanyesudani ibihumbi n'ibihumbi bariko bararondera ubuhungiro.
Hagati aho komiseri mukuru HCR Filippo Grandi ari i Kinshasa, impande zombi ntizumvikana ku bibazo byabo bashinzwe kugoboka.
Umugore yarashe abantu ku nyubakwa ya YouTube hano muri Amerika yamenyekanye yaratwa yari yitwa Nassim Najafi Afdagam. Aya makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye tubahaye ikaze mwese. Duhera makuru avugwa hirya no hino ku isi mu karere k'ibihugu by'Abarabu, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe kwitaho impunzi ku isi HCR bimenyesha ko bibabajwe n'ingingo y'igihugu cya Israel yo kuva mu masezerano yo kwimura abimukira babanye Eritrea n'abanyesudani ibihumbi n'ibihumbi bariko bararondera ubuhungiro. Ivyo biro bibandanya kwizera ko ico kibazo kizotorigwa inyishu vuba. Muri aka kanya harabimukira b'abanyeritreya n'abanyesudani bashika ku bihumbi 39 bariko barasaba ubuhungiro muri Israel. Benshi muri bo bakaba baba mu bigwati by'abantu bakenye mu gisagara cya Tel Aviv. Ku munsi wa mbere w'iyindwi, Israel na ONU bari batangaje ko babashije gufundika amasezerano yo kurungika bamwe muri izo mpunzi muri abo bimukira mu bihugu byo mu burengero bw'isi, kandi ko bagiye kwemerera abasigara muri Israel impapuro zibagenga iby'agateganyo kugira bashobore kurondera ubuzi. Uwo mugambi wa Netanyahu watumye haduka amatati menshi mu migwi y'abanyepolitiki begamiye ubutegetsi bwiwe. Abo babona ko abo banyafrika bari muri ico gihugu ca Israel bitisunze amategeko. Benjamin Netanyahu yaciye kura igihugu ciwe muri ayo masezerano yafundise na ONU haciye umunsi umwe. William Spindler, umuvugizi wa HCR, avuga ko muri aka kanya atawuzi ibigiye gukurikira kuri izo mpunzi nabo bimukira ibihumbi 39.
Ahandi naho HCR ifite ibibazo byo kutumvikana na leta ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi mukuru HCR Filippo Grandi nibyo byamuzinduye ubu ngubu ari Kinshasa. Kinshasa irega umuryango w'abibumbye n'imiryango itabogamiye kuri leta gukabya cyane mu bibazo by'impunzi, hakabaho naho bavuga yuko ari amahano ngo abantu bari mu kaga cyane by'amahano. Mu byo batumvikanaho harimo imibare y'impunzi. ONU ivuga ko impunzi ari miliyoni enye n'igice, naho leta ya Kongo ikavuga ko impunzi ari ibihumbi 230 barengaho gato gusa. Bityo guverinoma ya Kongo yanze kujya mu nama mpuzamahanga y'abaterankunga iteganijwe i Geneve mu Busuwisi ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa kane. Iyo nama izaba iyobowe na Loni n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Izaba igamije gukusanya amadorari miliyari imwe na miliyoni 700 yo gufasha impunzi muri Kongo. Kongo yo ivuga yuko aya babanyamahanga bashaka aya mafaranga menshi cyane, gutyo adahuye rero n'umubare w'abantu bayakeneye bari mu kaga ahubwo Kongo ikavuga yuko abanyamahanga bashaka kwikirira hejuru y'abari mu kaga. Filippo Grandi agomba kubiganiraho n'abategetsi ba Kongo n'impunzi ziri i Kinshasa, azasura kandi n'impunzi mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Handi naho abategetsi muri Cameroon babohoje abantu 18 bari baragizwe imbohe n'abagwanyi bipfuza ko intara yo mu buraruko bw'igihugu hisanzwe ikoresha ururimi rw'icyongereza kwigenga. Abantu 12 mu babohowe bari ingenzi z'abanyaburaya, abandi bantu batari bake baracari mu minwe yabo bagwanyi. Kuri uno munsi wa kabiri aho abo bantu babohowe na leta bashikanwa mu gisagara cha Yaounde, umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari muri cyo gisagara Moki Edwin amenyesha ko 12 muri abo baje basa n'abashonje kandi ko imyambaro yabo itari imeze neza. Umushikiranganje wa Cameroon ajejwe gutangaza makuru Isa Chiroma amenyesha ko abantu indwi muri abo bari bagizwe imbohe baje muri Cameroon bava mu Busuwisi, abandi batanu mu Butaliyano. Bose bari bagizwe imbohe mu ishamba ry'Imanyu, akarere k'ubumanuko bushira uburengero bwa Cameroon ku mupaka na Nigeria. Uko kugira imbohe kwabo bantu kwabaye nyuma y'intambara yabaye hagati y'abasirikare ba leta n'abo bagwanyi bari kubarorondera ubwigenge bwa ko karere k'uburaruko kavuga icyongereza. Jiroma atangaza ko abanyagihugu aribo baberetse aho abantu bari baranyegejwe. Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Hano muri Amerika umugore yarayarashe ahari icicaro cishirahamwe YouTube hafi igisagara cha San Francisco muri leta ya California hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri uyu wa kabiri uwo mugore yakomerekeje abantu batatu imbere yuko nawe nyene yiyica. Igipolisi cy'akarere ka San Bruno gitangaza ko uwo mugore yarashe abo bantu yari yitwa Nassim Najafi Agdam, akaba yarafise imyaka 39. Itangazo ry'igipolisi rivuga ko atamakuru akwiye yerekana ko uwo mugore yarasanzwe abazi abo yarashe canke ko yarafise umugambi wo kubica. Ibinyamakuru bimwe bitangaza ko Agdagam yaramaze igihe yagiriza ishyirahamwe YouTube kuba hari amavideo yiwe yabarungikiye ariko ntibayatangaze mu buryo yayabarungikiye. Uwo mugore yagiriza kandi iyo shirahamwe yuko atahabwa agahembo gakwiye ku mavideo yabarungikira yarungikira iyo shirahamwe. Umuvugizi w'ibitaro vyo mu gisagara cha San Francisco aremeza makuru yuko babiri mu bagore barashwe ubuzima bwabo butakibangamiwe cyane, ariko ko kugeza ejo ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri umugabo yarashwe wewe amagara yiwe atifashe neza. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cha San Bruno Ed Barbeni amenyesha ko abo bantu barashwe hanze iyo nyubakwa ya YouTube bariko barivuna umusasa.
Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi umuyobozi mukuru wa Facebook akabari nawe nyiri iki kigo Mark Zuckerberg azitaba komite y'ubucuruzi y'inteko ishinga amategeko Congress ya leta zunze ubumwe za Amerika nyine kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Azabaje gusobanura ukuntu amabanga y'abaturage ari kuri Facebook akoreshwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ikigo cy'ubujyanama cyo mu Bwongereza cyitwa Cambridge Analytica cyaba cyaribye imyirondoro y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni kuri Facebook kiyakoresha mu rwego rwo kuyobya rubanda mu matora yo muri leta zunze ubumwe za Amerika yo mu 2016. Icyo gihe Cambridge Analytica yakoreraga ikipe ya kandida Donald Trump. Donald Trump rero waje gutorerwa kuyobora igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika yishyuye rero kiriya kigo Cambridge Analytica amadorari miliyoni 6.
Radijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi no kuri Facebook Live aho mushobora kumva amakuru ubone nyene ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Kuri Facebook no kuri Twitter niho turi, adresi yacu ni VOA radio yacu. Ubunaho ni wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi bumenyesha ko isekeza ryo gucandaga ibitungwa y'impene by'impene n'intama rizotangura ku itariki 9 z'uku kwezi kwa kane ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
inkuba gwaje nk'umuntu reka ari n'ayandi umwe bundi ukene buhari umva yo twodi haye mu byo kubihehe twa mbere impene niyo yoroshye kugurisha
cyangwa kadikanje na hora nkora kwa kuyanga none urabona nk'ubu bizohava mbere bigarukana nya dufaranga na hora nkoresha twarahedwa
wahora ugenda kudirika nk'ahantu kitere ubwatsi rya nuvuga ugasanga ari wigaburiye mu nzu yiriwe inzara ugasanga impene yakototse kwa tabwatsi na kimwe gishobora kuronka ifunguro nkora ragira ugasanga ntakiragira zigoma ngaho mu nzu ko nyene eh agahene cyane cyane kwadufasha cyane cyane nk'umuntu afize niyo karika bangutse yikoreko barabe uko no bukurikirana barankumuti byo ngwara nimba ni ngwara yashitse baye uko bayivura
abani ba mumanya gihugu baborozi ba mu ntara za Karusi na Gitega bavuga ko bameza meza renga 3 batari kuri yo gushora canke kuragira ku musozi bitungwa vyimene n'intama ningi ngo yafashwe mu mpera z'umwaka uheze kubera ingwara ya karanda kivyo bitungwa yari yateye mu ntara zine Kirundo mwaro Karusi na Gitega iyo ngingo yari yafashwe n'ubushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi mu ntumbero yo gukingira ivyo bitungwa bitarandura mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi bamenyesha ko rucanco ngwara ya karanda gwamaze kuboneka isekeza ryo gucandaga ibitungwa vy'imene n'intama rizotangura itariki 9 za kuno kwezi turimwo nkuko vyemezwa na Serge Nkuru Nziza umuyobozi mukuru ajejwe vy'ubworozi mu shikiranganje bw'urimyi n'ubworozi
cyo twobwira aborozi nuko umunsi abazobabwira ku mutumbi wabo ico gikorwa kizobera bwo kwitaba bakazana ibitongo batunze zimene n'intama ntagire gitongo na kimwe gisigara kitarose ubwo rucanco kugira ngo dushobore kugwanya iyo ngwara
uwo muyobozi mukuru avuga ko naivyo bitungwa bizocandagwa aborozi batokwihutira gushora umva menyesha
inyuma yuko ivyo bitungwa bizoba birose ubwo rucanco nawo nyene bo kwitwararika yuko batoca bajana mu isoko ivyo bitungwa guko tuzoca tubayeza tukababwira tumaze kubonana n'abandi babijejwe icokogwa cyane cyane kugira ngo bashobore gushora izo bitungwa canke bashobore kurya inyama zivuye ku ivyo bitungwa murabona ko ari kiza cyadushikiye vyihuse cyaciye gitujana mu kintu cyo tuma natwe dufata ingingo zihuta cyane ari naco gituma twashobora gukorana n'abo dusanzwe dufashanya mu bushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi barashobora guturosa ubwo rucanco mbese n'ibindi bya nkenerwa bijyanye n'icyo gikogwa kubunzumvikana rero yuko aborozi ico basabwa gusa ari ukuzoza n'ivyo bitungwa byabo urucanco ari kubuntu
iyo sekeza ikimara
turiko turaraba ibiharuro turiko dukorera ko na cyane cyane dufashe ibitungwa dushobora kuba dufite mu gihugu cyacu cy'u Burundi by'imene n'intama turabona yuko icyo gikorwa kizoshobora gukorwa mu minsi ingana na 22 mugamo bikazovana rero ni komine uko ingana cyane ibitungwa birimo uko bingana
uruhombo ugoba gwarabaye
ibi biharuro tuza twaregeranije irya nino twahawe n'abarongoye burinyi ubworozi mu ntara bitubwira ati mu ikomini cyari hariho hapfuye ibitungwa bingana uku nubwo nigo ruhombo tumaze kubona mugamo uruhombo muri rusange uri kuraruraba ntibigarukira gusa ku ibyo biba byapfuye nicyo gituma rero muri ibi bizokorwa hategekanijwe icigwa cihariye kogwa n'abahinga babizi cyerekana neza iyo ngorane uruhombo yateye muri rusange mu mice yose
ubwo rucanco rwabonetse ku nterano y'ibanki nkuru y'isi yose ishyirahamwe mu makungu gita ku burimyi n'ubworozi FAO n'ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika aborozi b'impene n'intama bo mu ntara za Karusi na Gitega bayaze n'ijwi rya Amerika barashima kubona urwo rucanco rubonetse kuko bavuga ko bagiye gusubira kwikora kuri ibyo bitungwa ibiharuro dukura mu shikiranganje bw'urimyi n'ubworozi vyerekana ko ibice 14 kwijana vy'amahera yinjira mu gihugu hagati ivyo bita PIB produit intérieur brut mu rurimi rw'igifaransa ava mu bitungwa ni mu gihe ibice 29 navyo biva mu burimyi ikarusi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel urakoze noneho reka eloge wilika neza ari na Nairobi akwakire ni kuri za kaminuza zo muri Kenya nyine abarimu bazo batangiye kwigaragambya bahagarika akazi barasaba leta kubaha amafaranga yabemereye kongera ku mishahara yabo ariko kugeza ubu ikaba itarabishyize mu ngiro eloge rero umwanya no wawe
Solidarity abona bigisha muri za kaminuza za leta bari bihereje amabarabara mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu urugendo rwabo rwabakuye kuri kaminuza ya Nairobi rubashikana hitwa Jogo House hakoreye ubushikanganje bw'indero muri Nairobi nyene Charles Mukwaya munyamabanga mukuru nani rw'abakozi bo muri kaminuza za leta muri Kenya yasiguye kwiyegeregere ari leta yitumye ko
yule ambaye anatufanya tuwe kwenye mgomo kila uchao ni serikali ya Kenya na wakuu wa vyuo vikuu
wazazi ubutuma kwa mamuriza yegeregere ni leta ya Kenya n'abakuru ba za kaminuza bavyeyi ba Kenya n'abantu bose bwira leta n'abayobozi ba za kaminuza ntibamenyere kuturungika muri yegeregere kuko iyatumwe ko na leta iyo baza ku meza y'ibiganiro mwaka uheze ntitwari kuba turi hano nicyo gituma tuvuga ko ari bo batumye kwiyegeregere ko bayitumye ko rero reka tubahe intambo nziza ntimuhagarike yegeregere kuko ingoma niho zigitangura
kwa sababu ngoma ndio imeanza
ariko abanyeshuri nka Bruno Noti yatwa kuri kaminuza ya Nairobi bemeza kwingaruka mbizo se zigwa kuri bo
hii strike imetu affect sana maana mimi nilijiunga na chuo hiki mwaka 2015 lakini mpaka sasa hii nimewezeshwa kufanya
yegeregere itugira kwingaruka mbi cyane jewe ninjiye muri kaminuza mu mwaka 2015 ariko gushika ubu maze gukora semestre zine gusa nsigaje yindi myaka ibiri kugira ngo mpeze umwaka uheze abarimu bahagaritse akazi inshuro zitatu zose umwaka wose nize semestre imwe yonyene nk'abanyeshure yegeregere yatugira za kwingaruka mbi nta kigenda mu ishure ibiro byose birugaye nosaba leta gutora umuti ntasubirwamwo kugira ngo twirinde ingorane nk'izi muri kazoza
kuweza kuepuka shida kama hizi miaka ijayo
nubwizi yote yatasigura byumvikana abarimu bo basanga aribwo buryo bwo nyene bwo gutuma leta ibumvira nkuko bimenyeshwa na Muga Coral munyamabanga mukuru nanirwa bigisha bo muri za kaminuza za leta
we are telling you that our destiny as workers
turiko tubabwira ko kazoza kacu nk'abakozi kari mu minwe yacu dufise ububasha n'inkomezi byo kwibohora no kubaka kaminuza za leta dutegerezwa kwibohoza ntaco bitwaye umwanya bizofata iyegeregere itegerezwa kwemeza inyungu z'ubwoko bwinshi kuri twe izo nyungu mugabo Maurice Buke amazi imyaka hafi ne muri kaminuza ya Nairobi ntazabona
niliingia katika hiki chuo mwaka wa 2014
ninjiye muri kaminuza mwaka 2014 kandi hari ingorane nyinshi ziterwa na yegeregere zamazikorwa n'abarimu nk'akarorero abandi twinjiranye mu yandi makaminuza baramaze kurangiza amashuri mwaka uheze ariko jewe niho nkigira amahirwe yo kuja mu mwaka wa nyuma twose aba leta kudufasha ni kibazo kuri leta itegerezwa gutora umuti w'ibibazo hakiri kare kugira ngo twigishwe duheze kare
na kumaliza mapema
muri Kenya kaminuza za leta zimuzizewe cyane kandi n'abanyeshuri benshi barazihurumbira harimo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko niyo hagati ariko kubera za yegeregere abatari bake basigaye bahitamwo kuja kwiga muri kaminuza z'abigenga kugira ngo baheze umwaka kugihe Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Because this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that, anyway.
One. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aka kaziki nakatujyanye kuri biriya bibazo bya Martin Luther King imyaka 50 uyu munsi iruzuye neza yishwe Pasteur Martin Luther King yarashwe ku itariki ya 4 y'ukwa 4 igihumbi 1968 yari afite imyaka 39 y'amavuko yari umuyobozi w'igihangange wabaharaniraga kurwanya ivanguramoko n'ubukene no guharanira amahoro n'uburenganzira bw'abanyakamwe buri mu burenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese umurage we rero ugeze ku yindi ntera muri iki gihe tugezemo nibyo mugenzi wacu Edi Rwema yadusomeye arabidusobanurira
mu myigaragambyo yo ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu i Washington DC yari igamije kwamagana gutunga imbunda habonetsemo umuntu watunguranye benshi baramurangarira yavuze mu ijwi riranguruye agira ati sogokuru yari afite inzozi ko abana be bane badakwiye kujya bareberwa ku ibara ry'uruhu ahubwo ku myitwarire yabo ryari ijwi rya Yolanda Renee King umwana w'imyaka 9 yakomeje agira ati fitinzozi ibimaze kuba birahagije kandi birarambiranye tugeze mu gihe isi ikuye guca ukubiri n'imbunda. Yolanda yitiriwe izina rya nyirasenge witabye Imana mu mwaka w'2007 azize indwara y'umutima. Niwe mwuzukuru rukumbi wa Martin Luther King waharaniye uburenganzira bwa muntu. Se umubyara Martin Luther King wa gatatu kimwe n'abavandimwe be babiri bakomeje intego z'umuryango mu kurengera uburenganzira bwa muntu. Nyakwigendera Yolanda King yavuze ku gitutu cyo kuba umwana wa Martin Luther King hari mu 2007. Yagize ati: abantu bakinyumva mvuga bahita bangereranya na data. Abavandimwe banjye nabo bahoranaga iki gitutu, byabaga bikenewe nk'uko abayoboke ba Kingi bahoraga biteze ibitangaza. Avugana n'umunyamakuru wa Orlando Sun Sentinel yagize ati: nta byashobokaga kwigobotora icyo gitutu, nisanze nshaka kubera byose abantu bose. Numvaga mpatwa kugira icyo nkorera abafite ibyo banyitezeho. Aba bavandimwe bane ntibahuzaga muri byose. Yolanda King yavuganiraga abatinganyi mu gihe umuhererezi wabo Banis we nka pastoro yaburwanyaga. Martin Luther King wa gatatu na Banis bahisemo kuguma muri leta ya Georgia, naho Dexter King na Yolanda bigira muri leta ya California. Abana bane ba King bayoboye ikigo cye mu bihe binyuranye, ariko nta n'umwe wabyamamayemo cyane. Ntibanavuze rumwe ku cyaba iherezo ry'ikigo cya King. Amafaranga cyinjizaga n'ahazaza h'iby'agaciro yasize harimo Bibiliya. Abavandimwe banagerageje gukorana n'abari inshuti za se ubabyara. Martin Luther King wa gatatu na Banis batorewe kuyobora ihuriro ry'abakristu SCLC riharanira uburenganzira bwa muntu ryashinzwe rikanayoborwa na se mu mwaka w'1957, ariko bombi bagiye bashwana n'inama y'ubuyobozi ku cyerekezo cyawo. Banis King we yageze aho areka akazi. Ivangura ry'amoko riracyari ku kigero cyo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batoye perezida w'umwirabura muri manda ebyiri, ariko abazungu biyerekana nk'abasumba cyane abirabura bagenda bigaragaza mu ruhame, haba ku mbuga nkoranyambaga no mu bihe by'imyigaragambyo. Imyigaragambyo yamagana abapolisi barasa abirabura nayo igenda yisubiramo, ndetse iheruka yabaye mu cyumweru gishize i Sacramento, aho ni muri Leta ya California. None umurimo w'umuryango wa King twavuga ko wageze ku ntego, ntacyo wagezeho cyangwa urajya imbere. Calvin Baker n'umwanditsi ku mibereho y'Abanyafurika muri Amerika avuga ko akazi kagikomeje. Abanyafurika baba muri Amerika basobanukiwe neza ko ari urugamba ruzahererekanywa mu masekuruza. Buri muryango w'abirabura urebwa n'uru rugamba. Kuba umuryango wa King ukomeza guhirimbanira uburenganzira mu mananiza angana atya birerekana ko bataragera ku ntego. Turi mu gihe kigoye gifite imizi mu bushake buke kuva mu myaka ya 50 cyangwa 100 ishize. Ese tuzongera kuganira kuri ibi mu myaka 50 ihereye ubu. Mu gihe igisubizo cy'iki kibazo kitaraboneka, abavandimwe batatu bo mu muryango wa King basigaye bo bagisubiza mu bwawo buryo bati: igihe ni iki cyo kubikemura. Ku wa mbere bahaye ikiganiro televiziyo ya CBS ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuro ya mbere batanze ikiganiro bari kumwe kuva mu myaka isaga 20 ishize. Banis King yabwiye umunyamakuru Michelle Miller baganiraga ko nubwo hari ibyo badahuzaho ariko bari hamwe cyane. Umunyamakuru Miller yavuze ko Jimmy Carter wabaye perezida wa Amerika yabashishikarije guharanira umurage wa se cyangwa bakava mu bikorwa by'umuryango. Abavandimwe bahuriza ku kuba bari bagishegishwe n'urupfu rw'umubyeyi wabo. Dexter King yabwiye umunyamakuru ati: twese ntitwagize amahirwe yo kuririra umubyeyi wacu, nibyo nkirwana nabyo. Hagati aho Martin Luther King Jr. afite umwuzukuru umwe rukumbi, umwana udasanzwe w'imyaka 9 wasubiye neza mu mbwirwaruhame y'ikimenyabose ya sekuru. nubwo benshi bamwigiraho ariko umuntu umwe muryango wa King ntahagije nkuko umwanditsi Baker abivuga asanga impinduka ya nyuma ikwiye kuva ku benshi bumva ko ari umurage twese dukwiye gusoza mu bisekuruza byose byasaba
Turagushimiye Edi kuri iyo nkuru tukivuga kuri Martin Luther King mu kirundi bavuga bati imitwe ikora ikoranye abantu bakwiye kubandanya iragirya Martin Luther King nkuko abanyamerika batari bake babisaba mbega iragigiwe mu vyerekeye ibintu bikomeye yaharaniye birimwo ubungane mu moko n'ubutunzi byifashe bite muri iki gihe Nivyo Leonce Hakizimana umuhinga mu bijanye na politike aba mu gisagara cha Chicago hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangura yishura mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Uravye imyaka 50 heze hari ibintu byinshi byahindutse nkuko mubizi twarashoboye gutora mu prezida wa mbere w'umwirabure uravye abera benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye gose abaye nabo barafise baratwara ahantu n'abakuru bo hejuru gose abirabure n'abazungu benshi hari ibintu byinshi basangiye mu butumwa busanzwe bw'iminsi yose mugabo sino ivyo ntizyo hava bitwibagiza urugendo rurewe dushigaje kugenda uravye na cyane cyane nkuko mubibajije ivyerekeye kutangana mu bintu vyerekeye ubutunzi ubukene buhari muri kino gihugu mu birabure ni bwinshi rwose mukaraba n'ubwicanyi bw'ingwano inkoho z'amazavuze na cyane cyane ngena abapolisi n'abirabure imibano yabo itari myiza usanga umwirabure bamwica bamuhoye uko ari umwirabure hari n'ibindi bintu byinshi ubona yuko tugifite urugendo rurewe rwose
tugarutse ku vyerekeye murafite ko imigendanire cyane cyane kuvyerekeye abirabure na bazungu ishobora kuba yarahindutse ariko hariho abandi bavuga ko ikibazo cy'ubutunzi kikiri ikibazo gihambaye cyane rwose mbega icyo kibazo cyotorerwa umuti gute
ya igihe Martin Luther King yapfa hari ibintu yari kwaragwanira rwose avuga ati turakwiriye kuraba ngene twobihindura hariho kimwe muri cyo hari vyerekeye ku amashuri ngene abirabure nabo bashobora kuja mu mashuri nk'abazungu niho bihera n'ubu iyo ngwano tugeze muri 2018 tukigwana muri kino gihugu muri Amerika ndakumbariye aho uvuka ukampa agacimbira uvamwa na komine ndashobora kukubarira uri umwana avutse ndashobora kukubarira ingene indiro yawe izogenda yukitoba nziza canke nabi ivyo vyerekana ingene yuko naho leta ikwiriye guhera ikwiriye kugaragaza ugashikira amashuri kugira ngo abana bavuka bakura bakure bari mu mashuri bafite bashigikiwe bashobora kwiga mu mashuri bagashika iyo bashaka kugira muri ico gihe biza ayo mashuri baduheza bashoboye kwitunga mugabo turavye ntiturashika hiyo abirabure benshi turacahari iyo ngorane yacahari
muri iyi minsi iheze kandi mu mezi aheze kandi mu myaka ya vuba iheze haribonekeza cyane cyane ubwicanyi aho nk'umwirabure yicwa abapolisi biketse ko afise inkoho n'ibintu biriko biracika cyane rwose eka mu gisagara cya Sacramento hoho muramaze kubona imyerekano imaze iminsi mbega muribaza ko ivyo byoba bifitanye isano n'ibihe turimo
ya birafitanye isano rwose kuko uravye ingene abirabure baguma bafatwa naho tuvuga ngo twarate ngo hari iterambere ryabaye n'ivyo byarabaye mugabo wibajije yuko haheze imyaka 50 Martin Luther King avuga ati abapolisi barakwiye kugabanura kwica abirabure kubakurikira abahora ubwirabure bwabo ukibaza ko imyaka 50 heze tukaba tubandanya twigira iyo ngwano byerekana yuko koko dufite urugendo rurerure kugira ngo ubwoko bugabanuke muri kino gihugu
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze namwe
Martin Luther King rero yari umwirabura ariko yaharaniye bose abadafite intege yanabiherewe ibihembo byinshi birimo igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel nahangaha rero dushoreje aya makuru nshuti z'ijwi rya Amerika turabashimiye cyane kuri mikoro mwari muri kumwe
na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi dushimiye n'abadufashije bose kubageza aya makuru mwese murakarama